VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miliyoni z'abantu mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere tariki 18 ukwezi kwa mbere mwaka 2016. Muri kumwe na Frederic Nkundikije na Eugene Mukankusi agiye kudushikiriza amakuru. Miliyoni za Eugene.
Niwe Frederic, mwiriwe namwe nshuti turi kumwe. Abagize inteko ishinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye biteganijwe ko bazasura Uburundi kuri wa gatatu w'iki cyumweru dutangiye, ni ku itariki 20 y'ukwezi kwa mbere. Izo ntumwa zizaba ziyobowe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye Samantha Power n'uw'Ubufaransa François Delattre. Biteganijwe ko zizagirana ibiganiro na Perezida Pierre Nkurunziza w'Uburundi n'abayobozi b'imiryango itagengwa na Leta yo mu Burundi. Hagati aho, Zedi Rade Al Hussein, umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, yongeye kwamagana bikomeye imvururu zikomeje mu gihugu cy'u Burundi, maze yemeza ko nta gikozwe icyo gihugu kizahinduka igihugu kitagendera ku mategeko. Ibibazo mu Burundi byatangiye mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize wa 2015, ubwo Perezida Pierre Nkurunziza yaramaze gutangaza ko aziyamamariza kongera kuyobora u Burundi. Icyo cyemezo cya Perezida Nkurunziza nicyo cyabaye imbarutso y'imyivumbagatanyo n'umutekano muke mu gihugu. Itangazo ryasohowe na Bwana Zaid kuri uyu wa gatanu ushize rivuga ko hari ibimenyetso bifatika byerekana ko ibibazo mu Burundi bikomeje kugenda bifata intera y'ubwoko. Umushikiranganji w'umukumenyesha makuru mu Burundi, Nestor Bankumukunzi, yahamagariye abanyamakuru gutanga amakuru atohoje. Ni mu nama yagiranye n'abarongoye ibinyamakuru n'ababihagarariye, bumvikanye ko abamenyesha makuru barushaho kwitanga mu gutanga inkuru no gukora ibiganiro ku byerekeye imigambi ibiri ya Leta. Ibiganiro bihuza hari ibiganiro bihuza Abarundi n'umurwi wo kumenya ukuri no kumenyekanisha kunwanisha Abarundi, Verite Reconciliation. Ni inkuru tugezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eroge Willy Kaneza.
Muri iyo nama, umushikiranganji w'ukumenyesha makuru yibukije abaserukiye imenyesha makuru n'abarongozi bavyo ko imbere yo kubamenyesha makuru ari Abarundi, yababwiye ko ataco bimaze gutanga amakuru aryoze igihugu umuntu avukamwo, kandi ko ku isi yose mu bihugu vya rutura haba Buraya na za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abamenyesha makuru badafa amakuru batanze ku gihugu cabo na cane cane baravye ingaruka ashobora kubuzana. Naho umushikiranganji aramutswa usanganye umuco wo guhura n'abarongoye imenyesha makuru, hari yindi mpamvu yatumye umushikiranganji Nestor Bankumukunzi abakoranya.
Hariho ibiganiro bihuza Abarundi biriko biratunganywa, twasavye abamenyesha makuru ko bofasha bakagira uruhara rwabo kugira ngo ivyo biganiro bigende neza. Hariho kandi ibikorwa bijanye na wa mugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira bisa n'ivyatanguye, kwasavye ko abamenyesha makuru bogira ico bafashije kugira ngo ivyo biganiro bigende neza maze Burundi bubone kogorora.
Kugira ngo Burundi bwogorore, umushikiranganji Bankumukunzi avuga ko uruhara rw'abamenyesha makuru atari urwo gufata minenerwe. Mu bari muri iyo nama basavye ko hoshirwaho inyifata igenga abamenyesha makuru code de conduite na cane cane kubijanye n'ibiganiro n'amakuru akorwa ku vyerekeye ukumenya ukuri no kunywanisha Abarundi, Verite Reconciliation, kugira ngo birinde gutanga inkuru zoza n'intambamyi uwo mugambi kuko ari umugambi ukomeye uzotuma igihugu cogorora. Iyo ngingo yakiriwe neza n'abamenyesha makuru n'urongoye urwego CNC rucungera ingene imenyesha makuru bikora mu Burundi, bose baca bumvikana ko bazosubira guhura kugira ngo bashire hagatabu karimo iyo nyifato. Eloge Burika neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge kuri iyi nkuru. Iyo nkuru kandi turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha. Umusaruro w'uruganda rw'isukari Susumo mu Burundi mu mwaka wa 2015 wariyongereye ku bice 11% ugereranije n'umwaka wa 2014. Umuyobozi mukuru w'urwo ruganda yabitangaje mu birori bisoza umwaka w'umusaruro wa 2015. Ibyo birori byari birimo na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda, umushikiranganji w'amahinguriro w'ubudandaji n'amahinguriro, hamwe n'icyegera cya kabiri cy'umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro, hamwe n'icyegere cya kabiri cy'umukuru w'igihugu. Nubwo ariko uwo musaruro wiyongereye, amagambo yavuzwe yakomeje kugaruka ku bukene bw'isukari buboneka mu gihugu. Buramatari nawe akabihamya, bavuga rero ko umusaruro w'isukari nubwo wiyongereye itaboneka, susumo nayo iti turakora ntitumenya yirengera. Icyegere cya kabiri cy'umukuru w'igihugu yahise asaba intwaro yo hagati gucunga neza imipaka kugira ngo ntihagire isukari isubira gusohoka ku buryo bw'amagendo. Iyi nkuru y'umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse araza kwibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha.
Urakoze uje ni ku makuru uheje kudushikiriza. Ubu naho ni cyagiye cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo Ijwi ya Amerika muri sanga. Hari abahinga hamwe n'abarundi batari bake bavuga ko injyane ziri mu Burundi zitazokoroha gutorera inyishu naho ibiganiro vyotangura. Bavuga ko ikintu ca mbere gihambaye kuba ukuvugana ukuri, hanyuma abarundi bagafata n'intumbero nshasha maze abo batavuga rumwe nabo ntibabone nk'abansi. Ikindi kintu batari bake bagize iminsi bashikiriza mu biganiro bitandukanye nuko injyane ziri hagati y'abarundi zotorerwa umuti n'abarundi ubwabo, ngo kuko aribo bazi neza ibyo bapfa kurusha abanyamahanga. Kenshi na kenshi badatahura neza umuzi w'ingorane n'ibibazo biri hagati y'abarundi. Ibyo byose rero bivugwa mu gihe ubu abarundi bonyene batabona cyo kimwe ikibazo cyo kurungika inteko mu Burundi. Uyu munsi rero twatumiye umushyira na Hail Defense Rugema, umunyagihugu arajwe ishinga n'ikibazo cy'indyane ziri hagati y'abonse rimwe. Umushyira na Hail Defense Rugema aritwaritse ikibazo cy'umwumvikano muke uri hagati y'abarundi ku buryo yafashe indege ku gatwe kiwe akaja kubonana n'abarundi bari batumiye mu birori byo kugurura ibiganiro hagati y'abatavuga rumwe mu Burundi kugira ngo aronke akaryo ko gutanga intererano yiwe y'ukuntu abarundi bosubira ku nama rimwe. Iyo nama rero nk'uko mubizi ibyo biganiro vyugururiwe yantebe mu gihugu cya Uganda. Kugira rero ngo arabe ko abarundi bavugana ukuri eka bakanabavanura n'inyifato ishira imbere urwanko ubugizi bwa nabi hamwe n'ubwicanyi. Mushinga na Defense muri neza.
Ndagize mwiwe mushinga na Frederic.
Ndakuramukije neza. Nashaka bwa mbere na mbere mugire ico mutubwiye ku biganiro vyimirije hagati y'abanyapolitike bo mu Burundi batavuga rumwe. Twobibutsa ko ivyo biganiro bitabaye kwigenekezo rya gatandatu ry'ukwezi kwa mbere canke kwigenekezo rya 15 ry'ukwezi kwa mbere nkuko byari byavuzwe. Ikintu gikwiye gushirwa ku rutonde rwa mbere ni ikihe mushya ntahe Defense?
Turashima cyane yuko abarundi bari kubafata inzira yo kugira baganire, kugira ingorane ziriko zirashika mu Burundi zihagarare, cyane cyane ingorane z'ubwicanyi bwagadutse bivuye ku kutumvikana kw'abanyepolitiki. Tukabona neza yuko iyo ntambwe yo kugira ibiganiro ariyo iyo yofasha abarundi kugira bavugane by'ukuri intambamyi zihari n'inyishu boshobora gutora bari hamwe.
Ikintu mubona acokorwa ibintu bimaze kwibonekeza mushya ntahe Defense nuko igihe cyose habaye amatora mu Burundi haba indyane za politiki ingorane, ibyo bintu mubisigura gute mubiha insiguro nke? Twarabonye ingorane mu 2010 ubuho ingorane ikazaje zirushiriza. Ikintu gituma igihe cyose habaye amatora haba ingorane niki?
Twibaza neza yuko araba abarundi ubwabo bonyene inzira ya demokrasi. Nibaza yuko tutarayumva neza ari migambwe nshatse kuvuga abanyapolitiki. Tubona yuko ibintu yo kogwa habonetse demokrasi nyakuri. Urumva rero anshatse kuvuga iki, nuko iyo habaye amatora cyane cyane nk'umugambwe uri ku butegetsi urashobora kuvuga ati reka tubandanye dutwara, mugabo ntibice mu nzira yerekana neza yuko imigambi n'imigabo bari bishinze bayikurikije. Mu vyerekeye abanyagihugu nabo murashobora gusanga abanyagihugu nabo nyine barabata mu rudubi kuko iyo uri kurabwira umunyagihugu ngo gutore kubera musangiye ubwoko canke musangiye ibindi iyo sinzira nziza yo guhanura abanyagihugu ugaca usanga rero mu gihe muri demokrasi murazi yuko hakora imigambwe myinshi mu gihe imigambwe myinshi ikora ari umugambwe utwara uremera ukavuga uti abahandi nituje hamwe duhane umutekano abantu biyamamaze batogwe ku mugaragaro ibintu bigende nk'uko bigenda nk'ahandi demokrasi zateye imbere mugabo twebwe izo bintu biracatugoye cyane bigaca bifatana n'ingorane twagiye turacamwo kuva ubundi bwikukiye murazi yuko hagiyemwo ingorane z'amoko ingorane z'ubwoko arizo zama zigaruka ugaca usanga rero byaba byiza yuko icyo kibazo c'amoko twogitorera inyishu kubera abantu turiko turabona yuko gupfa ubwoko kuri je munabwo ko ari gupfa ubusa kuko burya abarundi turi bamwe n'ubwo bwoko sinzi insiguro yabwo yuko by'ukuri ari ubwoko kuko tuvuga ururimi rumwe dusangiye igihugu dusangiye akaranga ibintu byose turabisangiye urumva rero nicyo gituma tuvuga tuti abarundi twari dukwiye kwiga kubana nk'abavukanyi n'ahandi ho bizohava bitugora kuko ntaho turi ko turaje
murakoze
kuri icyo kibazo wambajije njye mbona yuko abarundi nicyo kintu twoshyira imbere no muri ibyo biganiro nuko twokwicara hamwe turi abarundi twebwe nyine tukavuga tuti reka turabe ikintu gitera ingorane abarundi kwama turi muri izo njyane ubu tugiye kuzimaramo imyaka 50 n'ibitera soni
mwavuze ibibazo bihambaye bibiri cyane rwose ikibazo cya demokarasi kandi ikibazo cya moko reka dutangure kuri icyo kibazo cya demokarasi mwavuze mbega musigura gute ko mu Burundi naho hari imigambwe myinshi amajwi eka abanyagihugu usanga bahurikira umugambi umwe ivyo byarabaye igihe umugambi w'Iprona wari ukiri ku butegetsi birongera biraba igihe umugambi FDB wari ku butegetsi ubu naho ni CNDD-FDD amakosa ari ku banyapolitiki batazi gushikiriza imigambi yabo myiza canke aho bipfira nke
ego aho bipfira ego urumva muri iyo migambi yose umugambi umwe wose wagiye uragira uruhara mu ngorane zagiye zirashika kuri Iprona byaribonekeje yuko hoho na iyo migambwe nta niyarirekuwe byari mu mategeko yuko atamugambwe wundi ushobora gukora gushika 93 mugabo ibyo bigaca bituma abanyagihugu badahabwa ijambo umva kutahabwa ijambo ibyo byatumye n'abashingantahe twari tuzi yuko bahanura batasubiye kuvugwa ku bico gihe hanyuma ibyo kuri FDB nabyo murabona imere byagenze byitwa yuko amatora yabaye mu nzira ya demokarasi ariko rero intambamyi zahaciye mwarazibonye ibyo murabona neza yuko kubera ishavu abantu iyo umuntu mubujije kuvuga iyo umubujije kuvuga ukabuza umugwi w'abantu kuvuga nka washaka tuvuge uko biri abantu baca biyungunganya bakagira ikintu gituma bashaka nabo kugira iyo jambo bakagiha ku mwarabonye ibyabaye nko kuri FDB w'abantu aho biciye umukuru w'igihugu yatowe mu nzira ya demokarasi agahandaguwe ariko inyifato yabaye icyo gihe ni yuko bamwe baciye bafata inzira yo gufata ibigwanisho bakajya mu ishyamba bakavuga ati uko kuntu turiko turacinyizwa reka turondere twironderere ijambo natwe tugaruke biciye mu ngwano murumva aho haratika inganda izo rero ntamvuga yuko ari abanyepolitiki bataba babyifashemo neza
tuvuze abanyepolitiki batifata neza mwavuze ikindi kibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cya moko mu Burundi ibyo byo n'ibyo babiba ku bategetsi bagiye batwara batabona kure batabona kazoza nka kurya mu Gifaransa bavuga vision guteranya abanyagihugu ku moko nk'uko mwavuze kandi abarundi bose ari nk'abamwe izo muzi wiyo ngorane wo uri he
ibyo nivyo kuko ene kuva intwaro y'ubwami itembagajwe urumva habaye nkuko harakagwe sinoza umuntu kandi ibyo bintu tuzirinde kuza turavuga ngo ngo abahutu abatutsi canke bande abanyepolitiki bigirwa nakagwe urumva ni bimwe mu kirundi bavuga ati umujyambwa abumwe agatukisha umujyango mugabo izinjyane tuvuga ngo nize abahutu n'abatutsi si by'ukuri abahutu bose n'abatutsi bose bagiranira izo ngorane nakagwe k'abanyepolitiki b'abahutu n'abanyepolitiki b'abatutsi badashaka kubona imbere badashaka guha amahoro abanyagihugu aribo kubera baronderera inda zabo bavuga ati reka twumvikane dushiye kuri ibi ivyo rero navuga yuko intwaro zakurikiye kuva intwaro y'ubwami itembagajwe igihugu camye gipfira hejuru camye gipfira mu batwara abatwara ntibigeze baberekana yuko bakora ku neza abanyagihugu ukadusanga rero iyo ingorane nk'izo zibaye baca bagomba gukoresha abanyagihugu bakabashiramo ati nyabuna w'utancungereye urabona turi bamwe mugabo ntibabikore mu nzira y'ukubaka ivyo rero nibyo bazagiye biri iki gihugu nibyo n'ubu turi ko turabona
ivyo ni vyimbiro bya mutanze cyane rwose abanyapolitiki bashobora gukorera ko muri iyi minsi himirije ibiganiro kugira ngo indyane bama bagira igihe cyose yagize amatora ntize zisubire kwaduka cyane cyane nk'uko mubizi abanyagihugu benshi bagwa mu mporero ni benshi kandi nk'uko mubivuze abategetsi bari hejuru nibo kenshi na kenshi baba badafise intumbero eka babona kure kuryanisha abarundi n'ikintu atanyishu canke ingaruka nziza gishobora kuzana n'umunsi n'umwe turiko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamenyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunyu wanyu w'iradio ijwi rya Amerika La Voisier muranyuva muri neza muraduzi ijwi gatoyi murafite icyumviro murafite ikibazo turiko tuvuga cyane cyane ku ndyane zamazashitse hagati y'abarundi muri iki gihe bimirije kugira ibiganiro rero tukaba tubona ko abanyapolitike cyane cyane bufatira ku makosa akozwe muri kahise kugira ngo eka urundi buronke agahengwe abarundi baze baruhuka muco ya ntahe La Voisier murafite icyumviro ikibazo
we nagira mpere kuri cyo kibazo bakunze koza barazana mu cerekeye ubwoko
yego
hanyuma ko kibazo cerekeye ubwoko benshi barakizanyemo kandi aza ko na leta yakizanyemo kuko ikizanyemo byagituma bajya abantu baye bakomakomeye bahunze baca babona yuko ibyo bariko barakwirikira kabiri icyo rero nibaza ko hari amakosa cyane kuko ikiri kibazo kihari nticyari cy'ubwoko kuko abayivuye ko leta bakomakomeye ni benshi ubu ntakisigaranye hanyuma ikigira kabiri nagira mbandanirize ko kugira ngo umuti w'amatati ahari mu Burundi aboneke nuko ubwa mbere nyamukuru bubanza kumenya icyayateye hanyuma amaze kubona icyayateye bakabanza bakigikuramo n'igihe icyoze batazobara gukuramo icyayateye amatati ayo matati ntazokwigera agabanuka nicyo gituma rero badakwiye kuzabararaba ngo ibiganiro bigiranira ibiganiro byo kuvugana ukuntu bugaburi biti ugize ibiganiro byo kuvugana ukuntu bazogabura ibiti cyangwa bazogira ibiki nta muti bizozana ahubwo nibarari catumye injyane ziza bagikuremo hanyuma ikigira gatatu mbandaniriza ko nagoma mbwire nka opozisiyo irakwiye kumenya yuko igihugu kidakwiye gutwarwa nk'uko yipfuza ariko ikikwiye gukora irakwiye nimba yipfuziye ineza y'abanyagihugu irakwiye guhimiriza iyo leta izobihari kugira ngo ikore neza abanyagihugu ibashakiriza mugabo nibagira bati twege mu kugwanya gusa cyangwa kugira ibiki aho mu kugwanya leta ntanyuga umunyagihugu ariko araruma mugabo nibatera ibibazo byumvaka muri icyo gihe leta izoca nayo nyine nyisubira ko hanyuma ba banyagihugu nabo bahatorero akoyoko hanyuma ikigira kane aricyo cya nyuma nagira ufatiye ho kuri iki kuri leta zose zirasha zose zitwa leta mugabo ndizeho zarambyeho n'ubuzizosubira kandi abatwaro bamenye ko baje basanga hari abatwara nicyo gituma igihugu nicy'abarundi bose igihugu ntabakwiye kukigira icy'abantu igihugu kugisarikanya hanyuma nongera icyo meza ko kwa n'impanuro novuga ni leta na opposition barakwiye kujya hamwe bakumvikana ikintu cyozanira inyungu mu nyagihugu hako baguma bokozanya ko pozanya ndibaza nta nyungu ihari
urakoze Lavoisier ibibazo byiza ikani ntererano mutanze ikomeye cyane gose mushya ntaye defense ngira mu kanya gato cyane gose mugira ico muvuze kubishikijwe na Lavoisier avuga cyane cyane ko kugira ngo amahoro arame asasagare abarundi bumvikane ku mugambi w'amahoro uzotuma Burundi bwogorora ari uko abanyapolitiki boya gacane cyane kuvyatumye izo njyane ziba batoja mu biganiro byo kugabura ibiti ikindi kintu nuko ashikije nuko na opposition ikayokorana na leta kugira ngo biteho cyane cyane inyungu z'abanyagihugu mu majambo make cyane gose umuntu umwe uzabakoze
ego me murakoze ego hari ibintu avuze bishye ntumbero nziza nivyerekeye nk'ivyo vya opposition murazi neza yuko nta ntwaro ishobora kuba naho yo bari nziza ibura opposition urumva rero dushatse kuvuga yuko imbere yuko aba nizo ngorane zo kuvuga ngo manda ya gatatu hari hasanzwe hari opposition mugabo rero ukadusanga iyo opposition yari isanzwe hari inegura leta nayo biri kwirakora nziza zari biriho mugabo bakacafatanya rero na n'indi opposition yaje kubera iyo icyo kiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza abo rero urumva bo barabapopiranije urumva byitwa yuko umenga ni opposition imwe urumva rero nokuraba muri opposition yuko bashobora gukora bakorera ku nyungu z'abanyagihugu baraba kure barabi bavuga ati reka turondera amahoro arama bareke kuja ku kurondera ibiti byo mu bya politike gusa aho rero icyo ni kimwe ikindi twovuga nuko nukuvugana ukuri turavye muri kahise ibintu byagiye biratera ingorane ego twegwe icyo tuvuga ngaha murabona dufatire wa ashaka ngaha kuri ya rusha ya mbere urabona uti ko twimiriza arusha kabisi ndabize n'ero byita mugabo hari hutunenge twabaye muri ya rusha ya mbere murazi neza yuko abarundi bagiye kumvikana muri ya rusha ari bisa nuko umenga na masezerano yabaye hagati y'abahutu n'abatutsi aho rero harabaye ikosa tubona neza yuko inkurikizi zabyo arizo turimo kubera ivyo bintu byo kugabura ingene baje mu nzego z'igihugu baravye ubwoko ivyo ni bintu tugaya cyane kandi tubona yuko atawizo dushikana ahubwo biriko biratuma twizirikira muri ayo macakubiri y'ubwoko turi tukavuga tuti rero ivyo bintu z'uko inyagihu inzego za leta zibadishyemo abantu rukora byamwo ibyo bintu yuko byohagarikwa umuntu agashikizwa amabanga baravye ubushobozi ubwenge n'ubushinga nahe bwiwe ibyo nibyo bintu byoteza imbere igihugu ubu bira murabona neza yuko uravye ibintu biriho ni ibintu tubona umuntu aratogwa kubera ubwoko bwiwe ukabona yuko by'ukuri abigendera avuga ati ubwoko nibwo bwampaye ugasanga ibyo bintu nawe biriko birungura nta munyagihugu biriko birungura nico gituma tuvuga tuti iyo ntumbere yo gufata kugabura igihugu nta hamwe ku isi n'ukuri muraraba mwese nta hamwe ku isi hari igihugu mu Burundi abantu bagabura intwaro baravye ubwoko ibyo bintu rero turakwiye yuko twobanza tukaraba ico kintu kikavaho Burundi kuko nawo biriko biradushikana
ego bereka
ikindi naco
sozera
ego ikindi naco nicerekeye amakosa twoshira ku banyepolitike abanyepolitike murabona iyo mvuze abanyepolitike cyane cyane n'abakuru b'imigambwe murabona muri demokrasi mukora muraba mutunganya imigambwe yanyu neza hanyuma abanyagihugu mukabashikiriza imigambi n'imigabo yanyu ibintu bikaja mu buryo abanyagihugu bakabumva bakumva ico muri kumura bakorera ariko murabe mu Burundi ingene ibintu bimeze imigambwe irashingwa ejo ugasanga umugambwe ucitsemwo amababa niko no bivuga ugasanga muraraba nka Frodiwu Frodiwu turazi ingene yatanguye turazi uno munsi Frodiwu abantu bayivuyemo bakagirinda imigambwe canke ari za FNL ugasanga iyo migambwe igendera cikamwo amababa
ico kibazo cy'imigambwe
y'igihugu ntibamenye ico ntibamenye iyo mikino ikwira bahejura
ico kibazo cy'imigambwe igaburamwo amashami menshi ni kibazo gihambaye cyane rwose kiri nko mu migambwe nka yose iprona eka Frodebu ikana mugambo uri ku butegetsi nawo nyene ariko nashaka cyane cyane muri aka kanya tubanze twakire ibindi bibazo by'abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika reka dutangure kuri Alain Emilio Neza muranyumva
Emilio Neza Frederic ndarumva
gose yego duga ku ijambo mufite ikibazo icyumviro
yego ndasufu bado dugufi nka tubiri cyane dutafame n'icyumviro kimwe reka nyarutse twaje
yego
reka y'u Burundi yarashinze kugeza ibiganiro by'abarundi isasende rero kaburimo umuntu yahode yahora arongoye gushyira abakiri mato kwa sende
uwo kwegera telefone ukavuga cyane gatoyi
ariko ndavuga ati leta y'u Burundi iheruka gushyiraho umugwi ugeza ibiganiro by'abarundi umugwi rero kaburimo akaba arimo nka Felicien du Burundi yahora arongoye abashinganganji ba Frodebu baduze ba sende desede akaba arimo uyu Gerard Duwayo ari muri itona ya konsiliya iri mu kwaka ubutegetsi ikaba irimo n'undi arongoye ishyirahamwe rigejwe gufasha abahoze ku rugamba rwa CNDD-FDD yitwa Eric uwo mugwi urabona kuri mu kwaha none uwo mugwi yiga yemwe ubuntu ushobora guhuza abarundi ku bwanyu umugwi ushobora guhuza abarundi wa burugwayi mbega wari umunyamahanga cyangwa wari abarundi ko tubazi ko abarundi twese dusaba duhengamiye ko nawe uri kurabyibaza urasa ahantu uhengamiye none ku bwawe uzabohuza abarundi umuntu wemba bahanze cyane n'uwo mugwi nyene akaba tukagira kabiri hariyo iyo minsi hari hagize hari hace n'imyaka cumi ibintu by'abahutu n'abatutsi byaravuyeyo abantu basigaye banywana abahutu n'abatutsi iyo jari gitakiraho itanguye vuba cyane aho kudetsi ubwiye kuko ubutumva amajambo cyane cyane ava mu kanwa k'abantu bari ku mugambo uri ku butegetsi aho hagarutse amajambo yo mu Rwanda mwe ngo Rwanda nyamwinshi kubwira bavuga abahutu none kubera iki ibyo bintu byari byarazimanganye uno munsi umugambo uri ku butegetsi utari ukibivuga ubu bigarukanye uno munsi ngo n'abatutsi bakwambanye abahutu kandi tubona se bw'abahutu n'abatutsi tubanyeho neza kubera ko umugambo bigarutse ubu byari bimaze imyaka cumi byarahebye akabazo hanyuma ega ibiganiro by'akarere ubiha amahirwe angana gusa kugira bitorerwe u Burundi mbe hojamo bande hojamo leta yonyine ko leta ivuga ngo abatayishigikiye ngo n'abaterorisi abandi nabo ngo n'abafushise mbega bo bose hotumirwa cyangwa hotumirwa abo leta yipfuje amaragira mbereze ku bwami bwe dushingire cyane ku bwanjye n'ukuri hojamo ibiganiro birakenewe by'abarundi mu gihe abarundi foko bahoza n'ubuhuza umuhuza rero bari umuntu w'umunyamahanga kuko dushobora kugira abantu babiri bako baragira ukino w'amapira w'amaguru bace umwe ace yitoreye umusifuzi kandi byo uzamo abarundi bafite icyo bapfa kuvuga ati abapolitisiye bari mu opposition n'abandi bari muri buvance kuri ibi gabriel yose iri gukwa n'aya mashyirahamwe ari gukwa ku butegetsi zorotse kose nabo abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo ashobora kongera umuhuza nyawe w'umunyamahanga atawe yegamiye kugira
yumviriza abarundi murakoze cyane urakoze reka ko muwaje ibibazo nka bitatu reka tubanze twishyura ibyo bibazo nosaba Ildefonse mu kanya gatoyi cyane rwose utangiye inshungu fingufi turafise abandi banywanyi barindiriye nashaka mwishyura ibibazo bihambaye Alain abajije ikibazo cya mbere bari muri wa murwi ujejwe kumvikanisha abarundi ibiganiro byo bera hagati mu Burundi ugizwe n'abantu nkuko Alain abivuga uri bari kabakora n'ubutegetsi abo bantu mubona ari ikintu boshika ko ikindi cya kabiri nuko bavuga ko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi cyasubiye kwaduka ivyo bitegwa n'iki mbega abarundi ntibaba bari kora ati gihe basubiye muri izo ndyane za muko batahozi bajana ikindi naco ni ibiganiro vyo mu karere mubo ha amahirwe angarike mu kanya gatoyi cyane gusa umuntu umwe kuri bitatu
kuri icyo kibazo cya mbere birumvikana neza yuko hariho ingendo leta itwara ubu ifise iyo ngendo rero twe twibaza yuko ningendo murabona leta iriko yigenza nko ku ntwaro z'umugambo umwe urudende ariko uko siko bimeze kuko no kuri iprona hari umugambwe umwe rudende ariko imindi migambwe ntiyari narekuriwe n'ugukora mugabo ubu rero leta ihari nimenye yuko hariho iyindi migambwe hariho abandi ba mashyirahamwe ashobora kugira icahanuye ku ntwaro y'u Burundi urumva rero iyo ngendo yo kuvuga bati nitwebwe dufise igihugu iyo ngendo yo kuvuga ati nitwebwe tugena abo tuganira iyo yo kwitorera izo ngendo je nibaza yuko twahanura leta ikabishira hamba
ariko leta ivuga ko uyo murwi defense urimo bose abo mugambwe yose
sabwe
ariko leta ivuga ko uyo murwi urimo abarundi bava mu migambwe itandukanye mu bwoko butandukanye
murumva hariho imigambwe hariho opposition bavuga yuko iriho iyo migambwe isanzwe atacho yinona mu Burundi urumva iyo migambwe hariho imigambwe ishigikiye leta hariho n'indi migambwe yitwa kuri opposition atari opposition mugabo hakaba ari imigambwe rero iri hanze imigambwe by'ukuri yerekanye yuko iri muri opposition kandi iyo migambwe ikurikiranwa kubera iri muri opposition gusa
ariko hariho n'imigambwe hariho n'imigambwe hariho n'imigambwe itavuga rumwe na leta mushya ntahe defense imigambwe itavuga rumwe na leta mu bindi bihugu iba iri mu nzego z'igihugu ivyo ntivyo ari ingaruka zo mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi
oya aho twofatira nko kuri aya matora murabona ingene yagenze mushinga na Frederic Nkurinkije urabona amatora ingene ubu yagenze abanye politike batwara imigambwe barabaye nk'abadashaka kuja muri aya matora kandi niko byanagenze hanyuma kutaje mu matora nibice bisigura yuko baciye bafutwa muri politike y'igihugu ibyo bintu byarabaye urumva leta se umugambwe wa CNDD-FDD wariyamamaje atacho yinona kandi yindi migambwe itashatse kuja muri aya matora hanyuma murabona ingene matora yagenze hari imigambwe itagiyemo na gato mugabe iyo migambwe iriho ibi nabyo biteye n'intambamyi kuko ico kingo cya gatatu urumva nico cyate ingorane aho abantu batwara imigambwe bavuga ati ico kibazo kitavuye mu nzira ntituje mu matora aho niho hari ikibazo
nyamukuru aho hari ikibazo gihambaye cyane rwose ariko murashaka kuja no ku bibazo bindi nagomba twubahirize ka kanya kuko turafite abantu benshi twashaka kumviriza ikibazo c'aba c'ubwoko naho bwasubiye kwadukamwe n'ikibazo c'amahirwe yuko akarere gashobora kugira ico gafashije mu kugaruka na mahoro mu Burundi mwihute cyane
ego me mukubyerekeye ibyuko ivyo za moko ego nivyo murabona turavye ingene abanyagihugu arabiyamirije ikiringo cya gatatu canke abari muri opposition ivyo byariko birekana yuko ubwoko bariko baburengera ariko rero ibintu n'ubu dusubiye tuvuge uko byamye bigenda yabanye politike bari hejuru abatwara igihugu bariko barabona ko ingorane ziriho ibama baca bashaka gushira iyo ngorane y'amoko imbere
ibyo biri mu mpande zose ariko
sabwe
ibyo biri mu mpande zose
ibyo biri mu mpande zose birumvikana ariko ubu murabona yuko harabaye ubwicanyi kuri ntawe uja ngaho ngo avuge ibyo areke kuvuga ibyo abona ubu hariho ubwicanyi bujanye niyo manda ya gatatu ibyo rero twovuga yuko kandi burya no kubanza mukaraba iyo abantu bagize umuntu ayihanura iyo uraba mbega burya iyo umuntu afashe ikigwanisho iyo afashe ikigwanisho no kubanza bakaraba ati mbega bitewe n'iki bitumwe n'iki murabona harabanje haraba manifestation hanyuma hajamo ibintu zo gufata ibigwanisho ibyo bintu ni leta rikwiye kuvuga ati reka tubanze
bihagarare
abantu bariko barafata ibigwanisho
amahirwe mu karere nayo mushya nahe defense yuko amahoro akarere kajya ntara ishobora kugira icyo uruhara igize kugira ngo mu Burundi habe amahoro masegonda 30
Ego meyizo na vizu njene turabze mkarele mwabona ibibi nu turabze na vishora nugu no izi ngona nizu burundi zishwa gutera na handi mu bihugu bibanyi ubwo usanga ingorane zirakwiye muri ako karere nico gituma ari ivyo bihugu vyo mu karere barafise inyungu yuko Burundi bwo nk'amahoro ivyo rero ariko twe twashaka yuko imbere yuko abo babanyi ivyo bihugu vyo mu karere biza mu ngorane zacu twebwe barundi bo nyene twari dukwiye kubanza tukicarana tukavugana ingorane zacu uko zimeze tukaraba umuti twozitorera ahako turinda kuja kwiyandagaza mu mahanga ndabona yuko nubu bigishoboka yuko abarundi bashobora kwicara hamwe tukavugana by'ukuri ingene twotorera ingora inyishu ku ngorane zacu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamyanya i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafite ubundi bunywanyi muri radio Ijwi rya Amerika Justin muri
neza
Mwiriwe neza murafite ikibazo munyarutse cyane gose akanya karihuta
Yego me ariko ndashaka kuvuga ibintu bitandukanye mugo ndavuga mvunagura
Yego
Yego kubyerekeye ingorane ziri mu gihugu cyacu Burundi Jewe sino vuga ngo ndakuze cyane imyaka mike bari mugabo hari cyo nabonye Jewe ku bintu byerekeye zo matanga mu bwaku ku bintu tufate bifatiye ku ngorane ziri mu gihugu cyacu murabona igihugu cyaciye mu magume dufate bya hafi 1993 hanyuma umukuru w'igihugu yaje gutorwa ubwa mbere ndabe amejo arishwa amaje kwitwa muri icyo gihe ikintu cyabayeho nuko hariho dufate amashode hamwe n'abantu nubwa abahutu benshi babazwe nuko umukuru waje kwitwa bafatiwe na shode mu ishyamba ibyo bintu byabaye atwara umugambo y'iprona iprona irafata ubutegetsi hanyuma ye munyuma icakurikiye nuko abagiye mu ishyamba akabingwano bakagwana na leta yari ihari mugabo aho nshiye nyaruka cyane mu 1996 ntiba ntihenze ariko hari aho nuko perezida Buyoya amaze kubona yuko ibintu bigiye kuja kure harabayeho iki kintu niko ndagaruka na cyane cerekeye ikintu leta y'u Burundi uko ihari mbwa n'uwo mu kimereka bivuga ati ishaka leta ihari genda kugomba kwigenza nkuko hari intwaro y'umugambo umwe Kagabo yageze kuvuga ngo ashaka gukoresha ibiganiro mu gihugu ibi bitango yarugentere Burundi. Magabo ubuyo yabikoresheje ko ntibyigize bikunda ntibyabaye. Hanyuma icyahabaye nuko gushika habayeho gushika ibiganiro biba hagati n'imigwi ya mugwanya yari mu ishyamba ibyo biganiro biraba bigeze ku matora y'u 2005. Mu 2005 amatora yabaye ariko gatoyi ibyo nshingiro byabandi imbere y'amatora ahandi ko ibyo nshingiro yabanje kushuka ku mukono 2005 bimwe nshingiro bijaho hagati y'abarundi bimeze bose bumvikanye ko ariko uyu munsi twebwe ikintu dutangaza tuko turabona yuko uno munsi ubutegetsi buhari niko mwe tuko turabiraba tukaraba ibyumvikanye mu bizo nshingiro haravuze yuko ikintu cyose kizwa mu Burundi nk'ingorane atantu abari gusura ko habaye gukoresha intambara cyose cyo mu biganiro hanyuma mwe rero nta ntangaza n'abantu bavuga ngo ibiganiro ngo byagiye kuba hagati y'abarundi bonyine Jenagere mbaze ikintu kimwe umutumire ari hafi aza ku mu muco arazi neza yuko kuva mu 2005 amatora abaye haragiye harabaho ibintu by'ibiganiro ndibuka za Kayanza ndibuka ibintu byinshi bya Fedorute zagiye zirabaho bakavuga ngo biganiro ngo hagati y'abarundi ariko ibintu abarundi bumvikanye hagati yabo na kimwe cyose gishwa mu ngiro muce muraba urubuga rwa politiki kuva mu 2007 n'umunani haragiye harabaho ukubuzwa ukubuza ko ikintu imigambo yo kuvuga kugira n'abanyamanyi bayo mukaramashya mu yigenga ngende yagiye aragira ingorane igura ngo ashikize ibyumviro byabo nyagiye ngo bakabona ngo ashikize ibyumviro byabo hati bahajaho n'iki kintu abanyagihugu bati abanyagihugu bishobora aho bashobora bakababara amatora y'u 2010 anonyera acaraba abaye harimo abaye yayikuyemo kuko atagenze neza birakomera mugabo icyo gihe bari hanganye ejo nshiye ndabakije mu 2005 igituma cyabaye gutya abanyagihugu benshi bagira bati ubu rero twebwe dushaka igituma imanda ari benshi bavuga ngo ni manda ngo abantu ngo benshi igituma imanda y'abantu benshi kandi yavuye ituma ntuje mu ibarabara sikindi nuko muraba ubwicanyi bwakorewe aba FNL kuva mu 2011 kuduga abantu benshi bakabuduga bakicwa bagatabwa bukunzuzi n'ibindi bagira bati 2015 dushaka twebwe rero twitore umukuru w'igihugu wacu aciye mu matora dukeneye yuko imigambwe zija kurubuga ikiyamamaza mu mutekano ntangira hanyuma umukuru w'ubutegetsi Burundi yiza umugambwe cyangwa ukava ku butegetsi icyo matora rero uzo umugambwe bariko bavuga ngo imigambwe ngo nigeze ushaka amatora mugambwe ko murabiraba bona yuko imigambwe ntigeze ironka uruje guje kurubuga ngo yamamaze ngo ubone n'abanywanyi bayo agoma cyo baguma baburabuzwa rero nkabona nti igatoyi ikintu cyo kuvuga yuko ngo abarundi hagati yabo boganira biracari kure ikintu je mbona ku bwanje ndiko mbona yuko umukuru w'icyo cya Uganda umuhuza ari hagati y'abarundi tubonye ngo nta n'igitsure gikomeye afite n'igitsure Mandela yafite ku barundi so dusaba yuko ku bwanje tubona cyo kiza abarundi nuko bwa mbere ho banza kumvikana impande zibe ziganira hanyuma hakaboneka umuhuza afite igitsure akomeye bigatuma yuko rero ibiganiro byagenda neza mu gihugu cyacu hanyuma hari akagaragara kandi bakaganira bumvikana nicyo kintu cyemo n'icyo kizo burundi bwacu
icyo kibazo turagishikiriza mu kanya ariko reka duhe n'ijambo ngundi munywa nyuri radio ijwi rya Amerika kaburungu mwiriwe neza
abahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe n'abarundi bako baratwumviriza arabinda mu Burundi cyane yo makungu na cyane cyane n'abakora ku ijwi rya Amerika bose ndabahaye mwiriwe
mwiriwe neza mufite ikibazo icyumviro mu nyarute cyane rwose akanya karihuta
ego ubwa mbere ndabizi kibazo hamanda atakuvana n'icyumviro gitonya
yego
nashaka kubato mutumire hari akajambo avuze ngo abategetsi bo hejuru n'abacha bashaka kwitwaza ngo ivyamoko
yego
mugabo jewe ndavye uwo umwanya je kuvuga avuze ko ngo akiri muto mugabo jewe novuga ko ndumutama humuye kuko no kuri ndadaye 93 jewe mu matora narayakoze na 2005 narayakoze na 2010 ndayakora nibi 2015 narayakoze mbega nyakubahwa mutumire woshobora kumbwira igituma abantu bagiye mwibarabara abantu bariko baravuga ko biyamirije umukuru w'igihugu yatowe n'abarundi ngaha mu Burundi aramakaritie yo bashikane ari mu bwoko bwishi bw'abatutsi ko mbona mu Burundi kintu cagiye kironona ibintu ari kubera ko tutavuga n'ukuri nashaka ndamuhakaroro gatonyi aha mu gisagara cha Bujumbura jewe ndahabaye imyaka irenga 20 amakaritie menshi arimo abahutu mbere no vuga ntabahutu bakomeye hariho nka za Kinama za Kamenge ukaraba hejuru za Gihosha ahantu hari abahutu benshi nta migumuko yigeze haba mbega uwo tuvuga ko ibyo atavye ubwoko ubwo bwoko bwo babu ibyo byo byatumwe n'abategetsi barongoye igihugu hanyuma kumure nashaka nibaze nti ko turavye ubu abo barimwe baragwana bariko baranka iki kiringo cy'umukuru w'igihugu yatowe uravye benshi nibyo harimo n'abahutu ba Kenya mugabo batarose ibintu kuko ariho nk'abavuye muri CNDD-FDD ubona ko aribo bavuga ko bakeneye demokarasi iciye mu matora ubu no bari kumwe nabo ba Kenya hanyuma twarabonye neza yuko abantu benshi bahamagarira abantu uravye usanga ari amashyirahamwe yigenga amwe arongowe n'abantu novuga nti n'abatutsi kuko je si ndabitinya turavye ishyirahamwe rimwe niryo ryarimwe ryonyine ayandi arenga hafi atanu yari arongowe n'abatutsi none ubu twovuga yuko ibyo twovyita gute hanyuma jewe nashaka mvuge nti nibyo muravye yarusha baratoye ibwirizwa shingiro hanyuma ibiriko biraba ni ibintu byisunze ibwirizwa shingiro nyene ubu nibyo bariko barakorera ko ngaha mu Burundi abo bantu nyene bagiye babyanka kandi arivyo bari bemeje none ubu nkuko benshi nkuko hari n'uwaheje kuvuga bigaruteko bagomba ko twisunga iki twankiki hamakombe intererano yanje kumutumire nibyo nta kuntu umweho namwe bwe mubona yuko ibiganiro bikore kubera ngaha mu gihugu cyangwa bikarongorwa cyane cyane n'abantu bazi ibyo mu gihugu kuko twebwe nk'ubu ngaha ibujumbura narababwiye n'ubuheruka ngaha ibujumbura n'ukuri ubu unye n'amahoro turafatanye mu nda nta na hamwe umuntu atinjira natakariteza abatutsi bavuga ngo nta muntu ajamwo ubu ariko barisubirako mubona ko bibereye handi ariwo muti cyangwa umuti nuko byoza bikabanda kubera ngaha abarundi bonye n'ubwabo bakivuganira bakaje inama nabo bahunze bakaza bakaganira hama tukaronka abantu bodushigikira muri politike mugabo bakaganirira ngaha kugira na twebwe abantu bato bato tugira intererano dutanze murakoze
yego murakoze cyane rwose reka mushena he i defense dutangwe ku kibazo cabajijwe na Justin girati amasezerano abarundi bagirana ubwa uhagati nta ntigera ashirwa mu ngiro ico ni kibazo ca mbere ikibazo ca kabiri avuga ati umuhuza bahakire mu uhuza afite igitsure kinini akabavuga ko Museveni atagitsure kinini afise duga kwijambo mushana i defense
Ego me ibyo bintu nibaza igituma nk'ibyo vere yatanze uburorero bw'ibiganiro byagiye biraba hanyuma ibyo biganiro harabaye amasezerano niko no uvuga ariko ntivyigeze bishirwa mu ngiro nibyo none iyo bidashize mu ngiro ninde wabishyize mu ruhara runini nabo baba barabigiyemo canke ni leta yovuga ati nyabuna hariho amasezerano twagiraniye reka turabe duhanuza abo twagiraniye ibyo biganiro turabe ingene twoshe ibintu mu buryo aho rero ntawuja muri idonido ngo arabe uwabifitemo uruhara mugabo twebwe uko tubibona ibyo biganiro uko twashaka ko biba nuko bizogirwa n'abarundi bo nyene hanyuma hakaba ikintu no kwita inama nkuru yabo bagize izo biganiro bava mu bwoko bwose hanyuma iyo nama nkuru akaba ariyo iyo habaye ingorane basubira bakayibaza ati mbega mubona umuti w'izi ngorane turagute mugabo ibyo rero ntabiba iyo batwara n'abapolitisi batumvikanye urumva ufise ingufu niwe yihagararako nkuko byagiye biragenda uwutwara niwe acayerekana yuko ariwe bimwe mu kirundi bavuga ati nyine mubyita n'uyifashe ikirindi
ku kibazo cy'umuhuza naho ku kibazo cy'umuhuza amasegonda 30 ku kibazo cy'umuhuza atagira igitsure adafite igitsure adafite
nabyo by'umuhuza nibaza yuko abarundi ntitureshye kuzerinze ku byerekeye izo ngorane zacu ntitwemange twemere yuko ingorane ziri mu Burundi nta mwasi yateye ubundi ava hanze nitwebwe turiko turicana nitwebwe turiko turajyana amakunga rero ibyo ni ibintu biri bitera soni uno munsi ntibigihimbaye kuvuga nka twe bituba mu mahanga kwitwa kuri umurundi byatitwe iryo zina ryacu urabyumva ibyo rero ni ibintu biteye isoni twe tuvuga tuti uwo muntu aza gututega itsure si umuntu yoza ava hanze n'umuntu yoba ari mu Burundi wenyine mu Barundi tusubire duha ijambo abashinga nahe n'abagabo bavuge bagire icyo bavuze ku ngorane ziriho murazi yuko kuva intwaro y'ubwami itembagajwe nta mushinga nta yasubiye kuronka ijambo n'ugushika uno munsi ntafise avugira ibyo bintu bitabonetse tugasubira tukicara tugahana icyubahiro umuntu akabona yuko umushinga nta yamize akabuye k'abagabo umushinga ntahe ariko aravuga
tukamwumviriza ibyo bintu bibuze mu gihugu mushe na tuvuze no ku kibazo cabajije umushinga ntahe kaburungu avuga ko abarundi batavugana ukuri ikibazo cy'amoko isani kibonekeje n'imbere yuko uruhagara rwa politiki rutangura yavuze amakarati amwamwe yavuga karavuga namoko aravuga imigumuko muvuga iki ku bintu yashikirije akanya gatoyi cyane rwose amasegonda 30
ibyo nabyo ibyo twebwe twari tuzi ko abarundi bakwiyagiye mu gisagara ari abahutu n'abatutsi mugabo jewe nta guhenda nagiye kumenya izo ngorane zitangwa yuko hariho amakarite y'abahutu n'abatutsi ibyo ntabyo twari tuzi mugabo rero ibyo ntawo bishimikira ko ingene ingorane zagiye ziraba murazi neza yuko ego nibyo harabaye manifestation abantu barajya mu ibarabara mugabo nibaza yuko bari mu bwoko bwose umuntu atihenze hanyuma ikindi naco murabona byahavuye bitandukanira n'igisirikare murabona igisirikare nabo mu kugiye kudeta bayigize ibyo novuga yuko ari manifesto y'abasirikare ngira niko yogenda sinzi mugabo murazi yuko ibyo z'amakudeta navyo nyine tubigarutse ko amakudeta abaye mu gihugu ni menshi iyo kudeta ikunze bakwita imbugara burundi barabyumva iyo yanse bakakwita umumenzi urumva rero ibyo nibaza yuko ibyo biva kubisigura ko bijeje mugabo rero
izo zari imvugo za kera kudeta nta hamwe bayishima intwaro nziza n'iziciye mu matora reka mushya ntahe
ibyo nibyo niko cyane ngo tuvuye ngo ni hari ibyiza byakozwe muri ibyo mugabo icyo dushaka gushika ko nuko abarundi by'ukuri twokwicara tukavugana abantu bakasubira kubaha ijambo kandi twebwe uko tubivuga nuko murabona mu Burundi harabaye intwaro y'ubwami izo ngorane ziriko ziraba ubu ntizari ziriho
ego me buce
n'ere gituma tutofatira
akanya ka tujanye i defense ka turabe ko kwishura muri ko mutanga inyishu nziza cyane gose turabe ko abandi banywa nyuri radio ijwi rya Amerika bogira ico babajije turi kumwe n'umushya naye Odifax Odifax muri beneza
ngo turaba ku isiganire
Odifax muratwumva murafite ikibazo icyumviro mu nyarutse cyane gose akanya gato
ego nafi kibazo twadufite
ego
bagomba twabatse kunjyane ziri muri kino gihugu ukunge n'abantu bagoma bishwa twumva ibiziga batwaye hirya no hino tutazi cyo bivuye ko yo bari kuri iyi manda cyangwa bari ku bindi byo babifata akandi kabazo twagomba kubabaza ni kubera ku bantu nyine bagoma bishwa kuma komine atandukanye tugomba twumva ngo batoye ibiziga kandi ayo manama numva bagomba kugira bakanka kujya kuyagirira mu bihugu byo hanze none yoba yankiriki kujya kubivuga mu nama ibahuta mu bihugu byo hanze bakaza agatima ko bayikorera ngaha mu Burundi nye agiye mu bihugu byo hanze kuyigira ayo ho nibyo bakunda
yego reka tubaze ibyo bibazo mushya nahe Odifax reka tufate n'ikindi kibazo cy'umunywa nyuma radio ijwi rya Amerika Leon se muri neza
mwiriwe cyane mara mu sevanye n'amasaha mufite nga
yego me twebwe ni haracari mu gitondo mwiriwe neza mwebwe murafise ikibazo cy'umviro mu nyarutse cyane gose
nuko murakoze ku mijambo ndagaruka kuma tangaze cyane amagambo abategetsi b'u Burundi cyane n'ibyendera batikiriza bivanye n'iganiro bigiye gutangura mu gihugu banyu nuko ndagaruka ku itangazo Jacques Bigimana aheruka gusohora avuga ko yiyamije umunyamabanga mukuru wasinzi paruwasi nuko wa Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda aramwiyamiriza ko atamukeneye mu biganiro ndashaka kugaruka kwa amagambo ya Gisele ko nabona yagaruka ko kose kuko mu Burundi nitwe twiteka agaciro ibintu biri kubiraba mu Burundi nta munyamahanga nta muntu wo mu Rwanda nta gihugu kibanye kibifite mu ruhare ni twebwe Abarundi turiko turatabagurisha igihugu ni twebwe Abarundi ntumva ntabona kuko iyo abatubona cyangwa twumva tuba tubona ibiri kubira habera tuba turiko turihumya amaso amakungu twagiriza naka ibi niba bifite mu ruhara nibo baha ibirwanisha abantu mbe kandi hago ibirwanisha kabuki simbiza ntihagire abovuga ngo ibiganiro ngo kubera nacyo ngo bifite mu ruhara oya ni twebwe Abarundi nyine
egome
ndagaruka ku kandi kabazi
nyarutsa
none se kugira ibyo biganiro bibe bamwe bababwiye ngo bazohera nk'ikibi n'igiro n'ubu igitigiri n'ikirarane ntibaduha amahoro twebwe twarandiye igihugu cy'ubundi tubona ko hasigayeho imana Abarundi twose twakora iki kugira tuve mu ngingo yanjye muvuze mutumire ngaho ndamubaza arabona akazoza ku Burundi aratahe arandimisha ubusema
Ego me kazoza ku Burundi tagiye kuba kare akanya karagireka arabe ko yuha izo byishyu cy'umushya nahe Jerome hanyuma turashura ibibazo byose ari ibibazo bya Odifax ikani kibazo cha Leon se tubyishyuye rimwe Jerome muratwumva mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo munyarutse cyane gusa akanya karagiye
muhere anasimye ikibazo
okay
ndinagamba ngo nterere uwo mutumire ko byose yabyishe yanabivuze cyane aho bigaruka ko nsanzwe hariho umuntu aje kuvuga ngo amakaritsiye ngo y'ubwoko bw'abatutsi ngiki ibyo si byo nagomba ndabinegure cyane ko si byo ko tugiye kuraba abagenyi barabarasi amakaritsiye y'ubwoko bw'abatutsi hagiye Abarundi bose bababajwe n'ibyo ari kubera mu gihugu cy'u Burundi kuko tugiye kuraba karitsiye Buterere tukaraba karitsiye Kanyosha tukaraba haruguru mu jumbura rirari za mugoboka za asororezo sikubwa ngo nuko agire abatutsi kandi bato nyine abategetsi babo bifa ko batwara u Burundi bafite mu mitwe byabo ko ibyo bikora tera ingwane mu Burundi nico gituma amavuga ngo na makartiya nengo yagubutse ngo ne yamengo atera kajagari mu gihugu cy'u Burundi mugabo siko bimeze ko abahagurutse bajya mu ibarabara n'abahutu bafatanye n'abatutsi base gutwarwa nabi n'umuntu icyo cya gatatu atararekura n'amategeko y'u Burundi hanyuma siko turaba izaza ngo biganiro ngo abarundi ahice boshika ko nta kintu ari boshika kuko baraganiriye kenshi barashinze amategeko mbere y'amatora aba baravuga ngo bagiye kurenganize ku rubuga mugabo babivuga ku munwa gusa mugabo ntigeze ashyira mu ngiro nicyo gituma tuvuga tuti hakwiye kuza umuntu aza kumvikanisha abarundi kuko hari ubwabo namenye ubwabo kuko iyo aza kumvikana ntibyari kushika ino hose bigeze kuko ugaruka nk'ubu kuko rwarahaboneye ko niko uri kurahiga buhongo bongera bicwa atacyamira amenga abo batama bari ku gihugu cy'u Burundi nibazo duhava barangiza batwara igihugu cy'u Burundi rero nibarangiza aho kubagwaruka barumaze bashobora basubirwa n'abandi ko basubirwa nabo bari ko baramara canke abandi bazasubira usanzwe siko turaraba nta biganiro bikeneye kujyamo abantu birababaje cyane kuko siko turaraba ngo nabwo bakamwicwa nk'intungwa zo ku isi mikuru birababaje cyane kuko yuko fagama dusabe yuko rema abantu baje mu biganiro bose abantu kuri bakaraba asaguvuga ngo bari ko baganira mu bundi kuko icyo ndi bashinzwe biganira mu bundi kayimenyereye twari ni imigambi y'ubufaha kwabo nta opposition nta ki niyo boganira hari abantu benshi boganira
icyo kibazo turakigaruka ko mukanya mushya reka mutanze intererano turabaza mushya ntahe idefense agire icyo akivuze ko ariko nashaka idefense mutamwe mwishure ikibazo cabajijwe na Audifax kivuga ko ika ibiziga bitogwa mu barabara abantu baguma babishwe ivyo biva kuki byose biva kuri ya manda ya gatatu mukanya gato iko turafite ni kibazo mwishura cyo mushya ntahe wundi turi kumwe Leonce twa ya duhamagaye ngaha idefense
ego me murakoze ku mijyambo urumva ibyo ibintu no kubivuga uko biri tubibona uko amakunga abibona ibintu biri kubira mu Burundi ni ibintu by'agafukamwa ni ibintu biteye isoni kubona abarundi ari twe turi ko turicana kubona abantu murabona ntawo jangaho ngwa abisha avuga ibintu bidafaditse murabona hariho nk'umuryango mfatire nko ku muryango w'umuntu yitwa Nkeza Bahizi Christophe wishwe izuba ryaka kandi abaza kwica bakica ataco binona nk'ibyo ni ibintu byerekana neza yuko kwica mu gihugu iwacu umenga byagizwe umwuga umuntu arica ntihabe inkurikizi nibwo bita mu gifaransa impunité ni ibandanye ibyo rero by'abantu nabo birwa baratogwa babishwe batogwa mu ubu bavuga ko ariho ni binogo by'abantu batawemo ibyo bintu nibyo biriko biratuma mu Burundi abantu tuvuga dusemerera tuti nyabuna ni habi biganire ibyo bintu bihagarare
yego me nashaka mushe na defense mu gire nico muvuze kuri cha kibazo cyabazwa na Leonce nawe nyene ubwo ararindi yahari ariko arumviriza yabaje ikibazo gihambaye cyane rwose amajambo yashikijwe n'abanyapolitike
icyo twashaka kuvuga cyane cyane kuri ivyo nuko hobe ibiganiro byihuta kugira turabe yuko twotora inyishu ku ngorane ziko zirashikira Burundi aha rero kuvyerekeye ingene kutabona kazoza ku Burundi murabona yuko bamwe baravuga ngo harabaje ni bafatana ibigwanisho muga mu ruhande rwa leta naho nyine haraba harugwaruka rukoreshwa izo mbonera kure turazumva izo mbonera kure rero nabo baje nibandi bariko baravuga yuko bafatwa bafise ibigwanisho murumva yuko arugwaruka ruriko ruricana bamwe bagahabwa ibigwanisho bisa nuko biciye mu mategeko abandi nibice mu mategeko urumva mugabo ikintu kibi muri ibyo byose ubwo gwaruka ari bwo Burundi bwejo nibo bariko barateranya bariko baravuga ati nimugwane mugabo nta kazoza ku Burundi turiko turabona idurero nuko byuhagarara ari nacyo
cyo cyose ubwicanye bwose bukwiye guhagarara Ildefonse Rugema ndabona akanya katujanye ariko nashaka gushimira cyane gwose ku kanya batoye kunyishu nziza n'ivyumviro vyiza mwashikirije abanyagihugu banywa ni radio ijwi y'America ikabaje ibazo nabandi baterere ivyumviro byabo nabo nyine turabashimiye cyane gwose turashimiye n'abanywanyi bose baduteza amatwi bateza amatwi ikiganiro cacu turashimiye kandi na engineer yadufashije jo yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara ya koranije ikaya yatunganije ikiganiro cyose mugire amahoro n'umugoroba mwiza bwese.